Ijwi rya Amerika, Murakarama.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya mwe kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Umunyarwanda Kabuga Felicien wahoze ari umunyemari yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPIR irahe mu Buholandi. Kabuga haregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umwanditsi w'urukiko w'irahe muri make abisobanura muri aya magambo.
He significantly contributed to genocide, attempt to commit genocide, incitement to genocide, and persecution through...
Uwo mwanditsi w'urukiko Abubakar Tambadu agira ati yafashije cyane jenoside, yagerageje kuyikora, gushishikariza gufata uruhande no guhohotera uburenganzira bw'ibanze bwa kiremwamuntu bw'Abatutsi. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu yavuye mu gihugu yerekeza mu Burayi nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe yabaye muri Tanzania ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10. Minisitiri w'intebe wa Bahrain igikomangoma Khalifa bin Salman Al Khalifa yitabye Imana afite imyaka 84. Naho umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo gusubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015. Avuga ko ONU yiteguye gufasha kugarura umwuka mwiza mu bari bashyamiranye no gufasha urubyiruko rw'imbonera kure gusubira mu buzima busanzwe hagamijwe kwiteza imbere. Aya makuru hamwe n'ayanditswe abateguriye ni mu kanya ntimugikure ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyahere kwa avugwa hirya no hino ku isi. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu yavuye mu gihugu yerekeza mu Burayi nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe yabaye muri Tanzania tariki 28 y'ukwezi kwa 10. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Tundu Lissu yatangarije Ijwi rya Amerika ko mbere yo kurira indege ku kibuga mpuzamahanga cya Addis Ababa muri Ethiopia abanje kubaho imishyikirano hagati ya leta ya Tanzania n'abadiplomate b'ibihugu by'Uburayi na Amerika kugira ngo yemererwe inzira yo kuva mu gihugu. Leta ya Tanzania yataye muri yombi batavuga rumwe n'ubutegetsi ibashinja gukangurira rubanda imyigaragambyo yo gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yaraherutse kuba muri icyo gihugu yongera gusubirwamo. Lissu yavuze ko atashakaga kuva muri Tanzania ariko byabaye ngombwa ko agenda kubera ko ubuzima bwe bwari mu kaga nyuma yaho amenyeye ko ashakishwa ariko gushishikariza rubanda imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi. Uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania yahakanye amakuru avuga ko yari yatse ubuhungiro muri ambasade y'Ubudage muri Tanzania, avuga ko gusa yahunze ingabo z'igihugu cya Tanzania zamugendagaho zishaka kumufata. Yavuze ko azakomeza kurwanira demokarasi muri Tanzania asaba ibihugu by'inshuti kubigiramo uruhare.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kwa kabiri zakiriye abantu bakabakaba 62,000 mu bitaro byo hirya no hino mu gihugu banduye virusi ya korona. Niwo munsi hakiriwe abanduye benshi kuva iki kiza cyaduka nk'uko bitangazwa n'umushinga ukurikiranira hafi ibyo bwandu bw'iyi ndwara. Geoffrey Mutagoma arakomeza.
Umubare w'abanduriye indwara bagana ibitaro ukomeje kwiyongera muri Amerika uragenda urenga ubushobozi bwa bimwe mu bigo by'ubuvuzi cyane cyane muri za leta zo mu burengerazuba bw'igihugu. Amavuriro amwe yabambye amahema muri parikingi kugira ngo hakirirwemo abanduye bayagana abandi bakoherezwa mu bitaro byo mu tundi duce. Amerika niza kwisonga mu kugira umubare munini w'abanduriye indwara ya COVID-19. Ubu habarurwa 10,200,000 z'abamaze kwandura mu gihugu hose, ubariyemo abarenga 136,000 banduye ku munsi w'ejo gusa nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins. Mu minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa 11 habonetse abanduye barenga 1,000,000, bivuze ko byibuze mu munsi umwe handura abarenga 110,000. Muri leta ya Texas honyine abanduye bamaze kurenga miliyoni imwe ubariyemo abagera ku 19,337 bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Uko icyo kiza kigenda kirushaho gukaza umurego ni ku kigo cya Amerika gishinzwe gukumira indwara zandura cyahinduye amabwiriza ajyanye no kwambara agapfukamunwa. Ku munsi w'ejo byemejwe ko kwambara agapfukamunwa bitarinda abandi kwandura gusa ahubwo ko binakingira ukambaye.
Muri Ethiopia komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iramagana ifungwa ry'abanyamakuru ni mu gihe intambara yo mu ntara ya Tigray igenda irushaho gukaza umurego. Thomas Kamirindi.
Daniel Bekele umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yashyizweho na guverinoma ya Ethiopia avuga ko abanyamakuru babiri b'ibinyamakuru byigenga batawe muri yombi. Ati turasaba leta kubahiriza uburenganzira bwabo n'inzira zose zemewe n'amategeko ku byaha by'itangazamakuru baregwa. Umuryango mpuzamahanga CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ufite icyicaro gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawo watangaje ko gufata aba banyamakuru ari intambwe mbi isubira inyuma mu nzira leta ya Ethiopia yari imaze kugeramo yo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Komisiyo ya Ethiopia na CPJ bafite impungenge ko abanyamakuru bakomoka muri Tigray bashobora kwibasirwa. Ariko leta ya Ethiopia ntisobanura niba aba banyamakuru batawe muri yombi nabo bafunzwe kubera ko bakekwaho kuba ibyitso by'ingabo z'intara ya Tigray aho intambara ica ibintu. Ibigo ntaramakuru bitandukanye nka Reuters yo mu Bwongereza na AP yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko indege z'intambara za guverinoma ya Ethiopia zimaze kwica abantu 100 muri Tigray. Abaturage 1,000,000 barimo barahungira buri munsi muri Sudani ituranye n'intara ya Tigray. Leta ya Sudani iravuga ko yiteze kwakira abagera ku 200,000 muri iyi minsi iri imbere.
Igisasu cyaturikiye mu irimbi riri mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite cyakomerekeje abantu bari mu muhango wo kunamira abaguye mu ntambara y'isi ya mbere nk'uko bitangazwa n'abategetsi mu Bufaransa. Geoffrey Mutagoma abafitiye inkuru.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa iravuga ko ibihugu binyuranye byari byohereje ababihagararira muri uwo muhango waberaga ku irimbi ryagenewe gushyingurwamo abatarabo mu idini ya Islam. Abahitanywe n'icyo gisasu ntibahise bamenyekana kandi ntawigambye icyo gitero. Ubufaransa bwasabye abaturage babwo bari muri Arabia Saudite kuba amaso mu gihe hakomeje umwuka mubi wakurikiye igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cy'itemagurwa ry'umwarimu w'Umufaransa nyuma y'uko yerekanye igishushanyo cy'umuhanuzi Muhammad mu ishuri yigishagamo. Tariki ya 29 z'ukwezi gushize umwe mu barinda ambasade y'Ubufaransa muri icyo gihugu yatewe icyuma arakomereka. Umunyarabia Saudite wamukomerekeje yatawe muri yombi ariko impamvu z'icyo gikorwa ntiziramenyekana. Mu kwezi kumwe gushize Ubufaransa bumaze kugabwaho ibitero 2 n'abayisilamu bavukiye mu bihugu byo hanze. Hanze y'umurwa mukuru i Paris umwarimu yaciye umutwe kubera ko yerekanye igishushanyo kigaragaza umuhanuzi Muhammad mu banyeshuri yigishaga. Abandi batatu biciwe mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'Ubufaransa. Ibishushanyo bigaragaza umuhanuzi Muhammad byateye imyigaragambyo mu bayisilamu bo mu burasirazuba bwo hagati no mu majyepfo ya Aziya. Abigaragambya basaba ko abaturage bahagarika kugura no gukoresha ibintu bikorerwa mu Bufaransa.
Ingabo zishinzwe umutekano z'Uburusiya za mbere zoherejwe mu karere karimo intambara ka Nagorno-Karabakh. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Izo nteko zigera ku 414 zarungitswe muri iyo ntara kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Azerbaijan na Armenia. Irungikwa dizo nteko gisunze amasezerano yo guhagarika ingwano muri ako karere yahagarikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ayo masezerano yatewe ku gikumu hagati y'umushikiranganji wa mbere wa Azerbaijan Ilham Aliyev n'umushikiranganji wa mbere wa Armenia Niko Pashinyan umunsi w'imbere yaho. Ayo masezerano avuga ko impande zitana mu mitwe ziguma mu birindiro zirimwo muri iki gihe. Inteko z'Uburusiya zarungitswe mu ntara ya Nagorno-Karabakh zari zisanzwe zimenyereye ibikorwa byo gukingira abanyagihugu mu gihugu cya Siriya zizokubahiriza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika ingwano hamwe n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Ku bw'abategetsi b'Uburusiya impande zitana mu mitwe zizohanda abanyororo b'ingwano abandi bantu bapfunzwe n'abapfuye mu ngwano hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano yashitswe ko. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe impunzi azokurikirana itahuka mu ntara ya Nagorno-Karabakh no mu ntara zihegereye ry'abakuwe mu zabo n'ingwano. Ingwano hagati ya Azerbaijan na Armenia yatangwe ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka yamaze hafi y'ukwezi naho amakungu yagumye asaba ko haba amasezerano yo guhagarika ingwano.
Minisitiri w'intebe wa Bahrain igikomangoma Khalifa bin Salman Al Khalifa yitabye Imana afite imyaka 84 y'amavuko. Inkuru mugezweho na Geoffrey Mutagoma.
Ibiro ntaramakuru by'icyo gihugu kuri wa gatatu byatangaje ko Khalifa bin Salman Al Khalifa yaguye mu ivuriro rya Mayo mu mujyi wa Minneapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo yivuzaga cyangwa imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Igihugu cya Bahrain cyatangiye icyunamo cy'ururutsi bendera kugeza hagati. Igikomangoma Khalifa yabaye minisitiri w'intebe wa Bahrain kuva ibonye ubwigenge mu mwaka w'1971. Mu gihe cye k'ubutegetsi yagaragaye cyane muri politiki ya Bahrain. Mu byo yanenzwe harimo gutoteza abigaragambya bashyigikiye demokarasi mu myigaragambyo yabaye mu mwaka w'2011 n'ibirego bya ruswa. Mu mwaka umushize yakunze kugirira ingendo nyinshi mu gihugu cy'Ubudage ajyanywe no kwivuza.
Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi uyu munsi yari mu ruzinduko mu Bugereki. Ibihugu byombi byaboneyeho gutangaza ko byifuza ko Amerika yazagira uruhare runini mu gukemura amakimbirane yo mu nyanja ya Mediterane ku butegetsi bwa Joe Biden. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatatu umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis amenyesha ko ivyo bihugu vyombi bizokwakira neza uruhara rwa Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi no mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Yabitangaje mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ari kumwe na perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi uno munsi kuwa gatatu. Ubugiriki na Misiri byarashitse ku masezerano ku vyerekeye imbibe zavyo zo mu mazi y'ibahari Mediterane mu kwezi k'umunani. Amasezerano yabihaye uburenganzira ku matungo kama ari muri iyo bahari. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis yatangaje ko ayo masezerano yerekana ko ibihugu byubahiriza amategeko mpuzamakungu n'umubano mwiza bishobora gushika ku migambi igirira akamaro abanyagihugu bavyo. Turikiya idacana uwaka n'Ubugiriki ivuga ko amasezerano hagati y'ico gihugu na Misiri ku byerekeye amasoko ntanganguvu mu bahari Mediterane arenga ku burenganzira bwayo mu mazi y'iyo bahari.
Barakoze bagenzi bacu batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni Radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo gusubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka 2015. Antonio Guterres yabwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU kuri uyu wa kabiri. Nubwo biruko ariko ONU irasaba leta y'u Burundi kugarura umwuka mwiza hagati y'impande zari zihanganye muri politiki. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru.
Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu yaheruka gutuma intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afrika Bintu Keita ko ageze ko ikibazo cy'u Burundi kiva ku rutonde rw'ivyigwa buri mezi atatu n'akanama ka ONU kajeje umutekano. Umukuru w'igihugu ahari Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ko ibintu byahindutse kw'amahoro n'umutekano byagarutse ndetse ko n'impunzi ziriko ziratahuka ku bwinshi. Mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri i Geneve mu Busuwise, umunyamabanga mukuru wa ONU asa n'uwishuye ayo makenga. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru cya ONU cyabwiye Ijwi rya Amerika ko Antonio Guterres yamenyesheje muri iyo nama ku ikibazo cy'u Burundi coguma ku rutonde gushika mu mpera z'umwaka uza w'2021. Guterres yavuze ko inyuma y'icyo kiringo azoba yavuganye n'inzego z'u Burundi ingene ibiro by'intumwa ya ONU muri icyo gihugu byoba byasubiriwe n'urundi rwego rwumvikanywe ko. Icyo bikoze umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko inyuma y'amatora yashikanye perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ibitari bike byahindutse. Ku bwa Antonio Guterres ica mbere kivyerekana nuko ayo matora atabayemo imvururu nk'izabaye mu mwaka w'2015 ko yagenze neza mu mahoro n'umutekano kandi ko abayagiyemo bose bemeye vyavuye mu matora ndetse bakemera no kuja mu nzego zayavuyemo. Yerekana ko abashinga amateka b'umugambi SNL utavuga rumwe na leta bari mu nama nshinga amateka ukaba ufise n'abashikiranganji muri leta. gusa aha abatavuga rumwe na leta bo bose ko babibona. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe SNL wagize kabiri mu matora aheruka yabwijwe ijya Amerika ko uwo mugambwe utigeze wemera ivyayavuyemwo kuko kuri we amatora agibwe uwo mugambwe ugahabwa amajwi make. Nawe biruko umunyamabanga mukuru wa ONI abona ko akiri vyinshi byo gukora cyane cyane kugarukana icuka ciza ca politike hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo hamwe no kubageza agateka kazi na muntu. Antonio Guterres abwira Burundi kwivyo byogarukana ituze mu gihugu akishimikiza ko abarundi benshi bifuze iryo tuze n'impinduka nyakuri mu gihugu. Antonio Guterres yijeje kandi Burundi ko ONI yiteguriye gutanga uburyo bwose bukenewe kugira ngo gwaruka gwimbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi rukunze kwagirizwa amabi atandukanye rushigwe mu migambi y'iterambere. Uwo munyamabanga mukuru wa ONI abona ko ubwo gwaruka ubu atamabi menshi rucagirizwa agashima ko hari na bamwe muri abo bahanywe mu minsi iheze kubera ibikorwa byo guhohotera agateka kazi na muntu. Gusa naho umugambi SNL uvuga ko hakiri agahaze kuko wemeza ko abanywanyi bawo barenga ijana bafashwe bagafungirwa ubusa n'ubu bakaba batararekugwa. Mu gushiraho icyo cuka ciza uwo mugambwe usaba ko abo banywanyi bawo borekugwa. Mu nama y'akanama ka ONI kajira umutekano Antonio Guterres yijeje Burundi ko ONI yiteguriye gufasha kugira ngo habe ibiganiro biteguwe no Burundi bigahuza imigwi yose ifise kivuga mu gihugu kugira ngo agahengwe kagaruke. Ijambo rya Guterres rije inyuma yaho mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka intumwa idasanzwe ya ONI muri Afrika Bintu Keita agiriye muri ico gihugu arongoye umugwi wari ugiye kwirabira uko ibintu bimeze inyuma y'amatora. Bintu Keita yasize abwiye perezida Ndayishimiye ko ONI igiye kunagura imigenderanire n'ico gihugu mu ntumbero y'ineza y'abanyagihugu. Nawe reka kwibutsa ko hari umugwi wa ONI ukora amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi uheruka kongegwa ikirengo c'umwaka wose kugira ngo ugumugire amatohoza muri ico gihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Polisi y'u Rwanda iratangaza ko itazihanganira abakora ibitemewe n'abadakurikiza ingamba zo kurwanya COVID-19 kuko bishobora gushyira abandi mu kaga. Iyi nkuru turayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Amezi umunani agiye kwihirika icyorezo COVID-19 gikomeje kwibasira abatuye isi cyadutse ku butaka bw'u Rwanda. Kimwe n'inzego bwite za leta zemeza ko abaturarwanda barushaho kudohoka imbere y'icyorezo COVID-19, polisi y'u Rwanda nayo irabibona muri iyo ndorerwamo kugeza aho bamwe ngo bavuga ko mu kwirara babishingira ko icyorezo gisa n'ikitakiriho. Benshi ngo barabishingira ku kuba imibare y'abaturarwanda bandura icyorezo COVID-19 muri rusange igenda igabanuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ubwo yari kubitangazamakuru by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri yashimangiye ko nta wagombye kuvuga ko icyorezo cyarangiye. Avuga ko ahubwo ari wo mwanya wo gukaza ingamba kugira ngo intambwe igihugu kigezeho kirwanya icyorezo idakomwe mu nkokora n'abashaka kudohoka mu guhangana nacyo.
Ubwo rero serivisi zigenda zifungurwa, abantu bakurusha gukora ibintu bitandukanye, umuntu umwe ashobora gutera ibyago abantu benshi. Ahubwo rero ubwo tugomba gukaza ingamba kubera ko ntabwo wamenya umuntu ushobora kuba wakwanduza kubera ko abantu ni urujya n'uruza. Twavuga rero yuko abantu bakwiye kuyirinda bakumva ko korona igihari. Barabona imibare yabitaye Imana yariyongereye, imibare y'abandura nayo igenda yiyongera ntakwangira agabanuka. Niyo handi umwe ashobora kwanduza cyangwa barindwi cyangwa icumi, byumvikane rero ko nta rwitwazo bafite zo kwanga korona yararangiye.
Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akongeraho ko bagomba gukomeza gutsimbataza ubufatanye mu nzego zose mu guhangana n'abashaka kudohoka ku ngamba zashyizweho na leta y'u Rwanda zo guhangana n'ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. CP Kabera avuga ko kuri ubu habayeho koroshya ingamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, bamwe babyuririyeho bagakora n'ibitemewe n'amategeko. Akavuga ko inzego zibishinzwe umunsi ku wundi zirakomeza gukorana mu kugenzura mu buryo bwimbitse bagamije gutahura bari muri iyo migenzereze ishobora gushyira igihugu mu kaga.
Ariko noneho kugenzura mu buryo bwimbitse bigomba kurushaho gukaza umurego kubera ko hari ibintu turimo kubona bisa naho bitari bisanzwe, cyane cyane abantu bakora ibintu bitemewe. Natanga urugero, mwabonye ejo bundi ku cyumweru abantu bafatiwe mu hoteli barimo ari ijana masaa 7, 8 saa cyenda z'ijoro burimo gucya, ba nyirabo bari baje bakabashyiramo ndetse bakabica ko abantu hari n'ibyumba. Ariko igenzura ryakoze ryagaragaye yuko mu by'ukuri ahubwo bari bamaze iminsi babikora. Icya kabiri ni abantu bacuruza utubari kandi mu by'ukuri bitwaza yuko bakora serivisi za resitora, gutanga amafunguro, ugasanga baracuruza inzoga mu byukuri kurusha amafunguro bakwiye kwa bacuruza. Ntabwo byemewe, turasaba abanyarwanda yuko bakwiye gukora ibyemewe ibigenwa n'amabwiriza, bakirinda gukora ibintu bitemewe na gato byashyira ubuzima bw'abantu mu kaga nta nyungu bayifitemo.
Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo ubutegetsi bwite bwa leta bwari bwatangaje ko bugiye gukaza ibihano bigamije guca intege abashyirwa mu majwi ko bakomeje kudohoka bakora ibitemewe banyuranya n'ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Uko niko Profesor Anastase Shyaka, Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yabitangaje.
Turakorana n'izindi nzego bireba n'uburyo ibihano bijyanye no guhana abo ngabo babaga bacuza umugambi wo kurenga ku mabwiriza, ku buryo tugira ibihano bibagenewe by'umwihariko kandi bizamuye, kuko abantu bagiye hamwe bagatanga miliyoni 5 kugira ngo barare banywa, kubaca 25,000 ngira ngo ntacyo byaba bivuze. Ntabwo ari cyo tugamije, ntabwo ari amafaranga turi, ariko ni ukurinda ubuzima bw'Abanyarwanda nabo ubwabo barimo. Tukaba rero icyo dusaba, icyo tugiye gukora, kongeramo n'imbaraga, ni uwo murava wo guca intege cyangwa se wo gufasha abantu bose barimo bafite intege nke mu kubahiriza aya mabwiriza.
Kuva Leta y'u Rwanda yatangira koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19, bagakomorera zimwe muri serivisi zari zarafunzwe kugeza ubu, tubari twacuruzaga inzoga turi mu bitarakomorerwa kandi twari dufatiye runini n'abatari bake. Birashoboka ko yaba imwe mu mpamvu ubutegetsi bwite bwa Leta n'inzego z'umutekano bashingiraho bavuga ko abari batunzwe n'utubari bahisemo kujya babikora mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda agasangaho kunyuranya n'amategeko n'amabwiriza bategereza igihe cyazagera bakazakomorerwa.
Abazabirengaho bazafatwa, bazabihanirwa. Ikindi kiyongeraho nuko nta mpamvu yo kwiheba ngo ukore ibintu bitemewe. Byaragaragaye ko twavuye muri guma mu rugo tukagenda tugeze uyu munsi, serivisi nyinshi ziragenda zifungurwa cyangwa zemererwa gukora. Abatari bahabwa rero amahirwe cyangwa bemererwa gukora, nibategereze mu kwezi kwa 12 ukwa mbere, ukwa kabiri bashobora kwemeza gukora, ariko nibumve yuko kwirinda ari ikingenzi.
Ijwi rya Amerika iteguriye inkuru inzego z'umutekano mu Rwanda zatangaza ko abamaze kwandura icyorezo COVID-19 bose hamwe basaga 5,260, barimo mashya 20 banduye ku wa kabiri w'iki cyumweru. 13 muri bo babonetse mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bapimwe mu bibasiwe kurusha abandi. Abamaze gukira nabo barasaga 4,960, mu gihe abakirwaye barenga 250. Naho bo kimaze kwivuga nabo ni 40, barimo 2 bashya batangajwe kuri uyu wa kabiri. Eh, wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Umunyarwanda Kavuga Felicitiane yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPIR iraye mu Buholandi. Kavuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iyi nkuru.
Felicitiane Kabuga ufite imyaka 85 yitabye urukiko bwa mbere yicaye mu ntebe yunganira abanyantege nke kubera icyorezo cya COVID-19 yari yambaye agapfukamunwa kandi ari inyuma y'urukuta rw'ikirahure. Umucamanza Ian Bonomi yavuze ko ukwitaba urukiko kwa Kabuga kugamije kureba niba Kabuga azi neza ibyaha aregwa kandi akagira umwanya wo kuvuga ko abyemera aramutse abishatse. Umwunganira mu mategeko Mufaransa Emmanuel Artit yabwiye urukiko ko Kabuga Felicitiane ananiwe. Umucamanza Yandi Bonomi yamubajije niba yemera ibyaha aregwa birimo jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Maitre Artit yashubije ko ahitamo kutagira icyo avuga ku byaha uwo yunganira aregwa kubera ko umugenzacyaha yavuze ko azabisubiramo bigatangazwa bitarenze itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Perezida w'urukiko yavuze ko mu gihe gito azaba yatanze umwanzuro. Uwunganira Felicitiane Kabuga bamubajije icyo avuga ku cyemezo cy'umugenzacyaha cyo gusubiramo ibirego. Maitre Artit yashubije ko ntacyo abivugaho atarabibona. Yaboneyeho abwira perezida w'urukiko ko ubuzima bw'uyunganira bugomba gushyirwa imbere mu byemezo byose bifatwa. Yamubwiye kandi ko ashobora kuzasaba ibintu bibiri. Icya mbere ni kuba yasaba ko hasuzumwa niba Felicitiane Kabuga ashobora cyangwa se adashobora kuburanishwa kubera intege nke. Icya kabiri ni uko yasaba ko arekurwa by'agateganyo. Felicien Kabuga yagejejwe irahe mu mpera z'ukwezi kwa cumi yavanywe mu Faransa, aho yarafungiye kuva yafatirwa hafi y'umurwa mukuru Paris mu kwezi kwa gatanu. Umugenzacyaha Serge Bramertz yavuze ko hashobora gushira amezi atandatu mbere y'uko Felicien Kabuga atangira kuburanishwa, kubera ko hagomba gusubirwamo ibirego no kwegeranya abatangabuhamya. Biteganijwe ko azaburanishirizwa Arusha n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda, ariko abamwunganira mu mategeko bakomeje gusaba ko yaburanishirizwa biramutse bibaye irahe mu Buholandi. Inkuru irambuye turayibagezaho mu makuru yacu akurikira. Venuste Nshimimana, Ijwi d'Amerika, Londres.
Bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Abacuruza sima y'ishyirahamwe Buteko riyikorera mu gihugu, guhera ubu bafatiwe ibyemezo bishya, harimo kwandika umwirondoro w'abantu babagemurira, kwerekana igipimo cy'iyo bacuruje ku munsi, no guhorana ibitabo babyandikamo. Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji buvuga ko bwafashe izi ngingo mu ntumbero yo kurengera inyungu z'abaguzi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wilika Neza, abafite iyi nkuru.
Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji busigura ko izi ngingo zafashwe kubera abacuruza bisima na cyane cyane ihingurirwa mu Burundi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'ico gihugu n'ishyirahamwe Buseko badasiba kwiduza, naho bahawe impanuro kenshi bakanagabishwa. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko ibihano bwafashe birimwo kurihisha adabu abatumvira ataco vyavyaye, bukabazwa cyane n'ukuntu ibintu bigumuko, kandi iryo shyirahamwe ryarerekanye neza ko rihingura isima ikwiye ku munsi ku munsi. Samson Ndayizeye, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje, yibukije kuri uyu wa gatatu ko leta ifite inshingano zo kubahiriza inyungu z'abaguzi. Ni nawe yashyikirije ingingo nshyashya zigenga abadandaza bisima.
Gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi ku munsi. Ubwo rutonde ruzoba rwerekana ibi bikurikira: amazina y'uwo bahaye isima, aho uwo bahaye isima akorera, inimero za telefone z'uwo bahaye isima, inimero za karangamuntu ziwe, hamwe n'imifuko y'isima bamuhaye. Kubera ko imyifato y'abadandaza benshi biyo sima ya Buseko yarenze ihaniro, ubushikiranganji buzohora busuzuma neza ko ivyanditswe muri ayo makaye biriko birubahirizwa. Dusabye rero ko abadandaza bose bokubahiriza iyi ngingo. Igihe twosanga hariho umudandaza yabeshe mu gukora izo ntonde, azoheza afatigwe ibihano ruhasha.
Mu bisanzwe ibiciro vy'isima ya Buseko kuyipima 32 n'ibice bitanu n'ibihumbi 24 n'amajana 5 mu mafaranga y'amarundi ku mufuko umwe, nayipima 42 n'ibice bitanu icuruzwa 30,000. Izoroge mutwa muyobozi mukuru wa jeru rudandazwa nawe yemeza ko abacuruza bisima bari barimonogoje kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka.
Mu bisanzwe yabwizwa kugugwa 224 n'amajana 5, hashitse aho igugwa 30,000 gushikana 35. Harageze naho umushikiranganji wenyene turi kumwe twishikiye ku munsi wa Mungu, turashika ku ruganda rwa Buseko kugira turabe byukuri mbega barakora isima canke baraduhenda nta sima bafise. Twarishikiye dusanga ukuri kwamye bariko barakora isima. Nobabwira yuko yabaye visite de surprise, aho atamuntu numwe yarazi yuko tugendera urwo ruganda.
mutwara mutwa ubuyobozi bukuru bw'ubudandaji yagiriza abacuruza bisima ko babesha akabahamagarira atanu mwavuyemo kwitwararika inkingo nshasha bagenewe. Umubonano abadandaza bahawe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji bahejeje kumviriza ibyo basomewe ntaco bashimye kubwira abamenyeshamakuru bari bahari nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye. Iyi myidogo ku bijanye n'ibiciro by'isima iriho kandi no ku bindi bikoresho by'ukubaka birimwo umucanga, amabuye n'ivu ritukura, nk'uko bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushyira uburengero bavyemeje ujya Amerika bavuga, ariko bakaba batashimye ko amajwi yabo yumvikana. Twese simingurwa n'ishyirahamwe Buseko ry'umugwiza atunga mu Nyarwanda Tribert Rujugira y'abatwa, iyindi simikoreshwa ahanini mu Burundi yinjira ivuye mu gihugu cya Zambia. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza amatwi amakuru yacu n'ibiganiro nahabihumurije, ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Karara Arimas, yarahagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe.